Yenera no guaruka, ugusira kuba kigihugu kirangwa amahoro n'umutekano ku Barundi bose.
Guaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Kade mu kiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 24 ukwezi kwa kabiri kuri micro muri kumwe na Francine Kanyange. Ikiganiro gica yarino bimwe mu byashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe ibidukikije mu namashinga mateka kubijanye no guhana abarenga ku mategeko akingira ibidukikije.
Ndafise ijambo.
Neguru nshasha y'itegeko rigenga ibidukikije yaremejwe mu nama nshinga mateka kuwa 17 uku kwezi. Mu byo yabwiye abashinga mateka bariko biga ineguro y'itegeko nshasha igenga ibidukikije, umushikiranganji Deogid Rurema yavuze ingorane ijanye n'ibibanza usanga byubatsemo kandi byari bigenewe imyidagaduro espace vert mu Gifaransa. Asigura ko kenshi ababyubakamo atari abantu bato bato, anavuga n'ingorane usanga ziri mu kugwanya bena bakoresha ibibanza icyo bitagenewe bakanabangamira ibidukikije. Kubwiwe ngo bose bagiye gufatirwa ingingo nta uri hejuru y'amategeko. Umviriza umushikiranganji w'ibidukikije uburimye n'ubworozi Deogid Rurema.
Kera baravuga umuntu ngo oya banaka bampa uruhusha bari hejuru yawe, nimureke tugire iyo evaluasiyo raporo, hanyuma abantu bazoshobora gufata ingingo zibereye zifatiye ku kuri. Duhejeje gushyiraho un plan d'exploitation territoire de la Tanganyika kuva mu kajaga kugeza hari Nyanzarake. Tugenda kwerekana uko ibintu bimeze, abavogereye ibibanza bisigaye ingene byo kubakwa. Ariko icyo nabamenyesha ni uko hajya gituma bavogera, murabizi namwe ibibanza byaho birakinze. Hariho umuntu yemera bakamuha ikibanza yatanga amahera muri leta nk'imiliyoni 80 kugira ngo akize ipapuro byose, mugabo haheze umwaka agaca agurisha iryo tongo imiliyoni zirenga 500. Na rero muzokumva induru, kuko hariha bahora batinya ngo ni iby'abategetsi, ni iby'abantu bakomakomeye. Turiko turabikora twararonse amamena.
Niro ugwaruka ruragira ico rushikirije kuri ivyo byavuzwe n'umushikiranganji. Patrick ari mu Rwanda harashima ivyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'ibidukikije, ariko akabona ko ataka izohinduka uravye ko ibintu vyifashe.
Jico mvuga nuko itegeko ubwaryo ari ryiza mu gihe rije rikingira ikiyaga Tanganyika, tubona ko kigiraniwe n'abantu bubaka ku nkengera zacu batubahirije imetero zategerezwa kubahirizwa. Ariko umuntu ashobora kwibaza, leta ihari ubu ihamaze imyaka 15 irenga, kandi amategeko yose yategerezwa kubahirizwa niyo leta ihari. Umuntu akibaza ati mbega abo bantu bemera bagatanga izo bibanza hatubahirijwe izo metero zategezwa kubahirizwa ni bande? Mbega icyo gihe cyose bafashe bubaka kuri iyo nkombe y'ikiyaga Tanganyika abategetsi ntibari bahari? Ko haba hariho banyumba 10 haba ko ba chef de zone, abo bose nico baba bashinzwe gukurikirana ko amategeko yubahirizwa, abo bantu bari hehe? Mbega iyo leta bari barimo si leta ya Sende Defite? Ibyo rero je navuga yuko ubona ko bifise mwo ukuboko abantu basanzwe bari mu butegetsi, kandi nkabona ko byose babikora babizi babigira nkana, ariko bari bakwiye kumenya gutegura iterambere rirambye iterambere y'igihe kirekire mu gukingira ibidukikije no kubahiriza ubutunzi dufise mu gihugu kuko niko kazoza k'igihugu nibwo Burundi tuzeye rero ngo gwaruka mbona n'ubundi ko atacu bizoshika ko mu gihe harimo n'abamutera amamenase kandi ari ministre wa leta akaba ari abamutera amamenase ntibanafatwe cyangwa ngo bashobore gukwitiranwa n'amategeko je mbona yuko ibyo bintaho bizogera nta nico bizofasha musitegeko yari byiza
Adelar ari mu Burundi na wavize makenga ko byo mushikiranganje avuga atazoshobora kubishira mu ngiro
cyane nko gwarukamba na yuko mu gihe umushikiranganje yafatiye ngingo bagahagarika abo bantu bakongera bakabacana amande kuko bihaye iranza bitatireza guhabwa kandi saho gusa nibaza yuko batagarukiriza ngaho bakwira hagati hose mu bisagara mu gihugu hari ibindi bibanza nk'ibyo nagiye birima ndetse no ku nkengera za ikiyaga Tanganyika gusa mugabo ndabindi byo gufata ingingo byo kubahana kubahana amande ibaza yuko n'izo nyubako zabo zoca zisamburwa kuko abo bategetsi bari barigize akagaramaro kandi bari bigize badakogwako rero twebwe nkugaruka tukavuga yuko mu gihe iyo ngingo yoja mu ngira bagahagarika abo bantu bakongera bagasambura n'ivyo bintu bo bateye bari ingingo nziza ego ishimishije ubwo butegetsi buriko burikubita agashi ariko nta cyizere kinini dufite kuko uraze abaho batashanke bakotaye makosa umengo ni nibabugabo bwigaba ni babandi nyene basanze badakogwa kusinzire ko uko ntazoshyira mu ngiro iyo ngingo reka turindire turabe nk'ugwaruka ego turabe ikidova niho yabishobora tubakoze ikintu cyiza gose mugabo twebwe nta cyizere kinini adafite
umuti wo gukingira ibibanza bitagenewe gukoreramwo nuko barenze amategeko abigenga bose buhanwa atakuraba igihagararo uko niko tawo abibona ari mu Burundi
ku byo mushyanganje yavuze cyane nyine cyane cy'igihugu ntibagerageje iyo ngingo ifate bose iyo gufata bamwe mureka abandi iyo ngingo ifate bose iyo gufata bamwe ikaza abandi kuko ni ku neza y'abanyagihugu kandi rafye apuye ngai kiyaga abantu bose bamwe bahagiriye ikibazo kuko rari kuva hajya mu gato tunga mucha rurindi mucha mvuko nahantu ubu tukaba batanda amadimesi y'abantu ne rero n'abantu bari bayi babari haruguru n'abari hagati y'ibarabara ni kiyaga ne rero nimba bayi abantu bafata ingingo yo kuba bafata ahantu nabandi bose bikwa niyo ngingo ufurana niyo ngingo nibakureho hanyuma bishyira amategeko amategeko y'igihugu yego byo nubifishyira ntabwo byo byagusa ni ko gusa ngingo yobafata bose yego ufata umwe musigaza abandi nifate bose bose ntabavuyemo yabo muto cyangwa mukuru aneho bari muri mbyeyi
tugume mu Burundi Rex ati icyo kibazo gisa n'ikirenge umushikiranganje w'ibidukikije naho yerekana ko ishaka yuko ibidukikije byo kingirwa arifise
umushikiranganje w'ibidukikije uri nini ubworozi teo kiterema biboneka umwanya umumenga hari ibyo yakora kagasha umenga ariko ari doga kuko yerekana ingene ibyo bibanza byubakwamo bidaciye mu mategeko ndetse akerekana n'ingene byubakamwo yita bakomeye babanza guca hirya no hino muri leta bakaronka impapuro nkibaza none ko avuga nk'uwidoga kandi ibyo bibanza boba babirose na wene ari muri leta yoba yakotsike nkavuga nti yoba yari umutima menyo kuko aravuga ko abaca ku bintu nayo mateka abantu bakomeye bari umutima menyo ngundi mwanya akabivuga umenga afite impuhwe nandi numva ayandi majambo ashikirije inyuma yaho ikiyaga cha Tanganyika cyongiye kuduga kigatera ibyo bibanza nyine by'iratiro aho yavuze ko amazi ya Tanganyika yoba yaciye urubanza nyine bisigura ko icyo kibazo cyabavugiriye bityo bibanza ari byo bita espace inferior types mu kuba kwa koko nk'ibyo z'ikiyaga cha Tanganyika biboneka ko ari ikibazo umenga kiramurengeye ndetse umenga kimuteye ubwoba nk'ukwaruka nkavuga nti leta ni menye kubahiriza ibyo kubahirizwa itabanje kuraba warenze amategeko kuko yavutse muri iki gisata gusa ariko n'ibindi bisata usanga hariho amateka arenzwe iyo bivanye n'uwuyarenze umenga nta kibaye iyo arenzwe n'umuntu mutoyi bakamwiruka ko ariko iyo arenzwe n'umuntu yiyita nk'igihangange ugasanga umenga we wari hejuru y'amategeko nk'uko rukaba nkavuga nti muri byose muri iki gihugu cy'u Burundi amategeko nakore bataravye umuntu ingenangana ibyo nabyo bikazokorwa ari uko igisata cy'ubutungane kiriho se ugisubira ko akagiha iteka n'itekane kuko biboneka ko uwo munsi igisata cy'ubutungane nacyo nigifite ibibazo
imetero mirongo itanu imbere yo kubaka kuruzi batugira gusiga imetero mirongo itanu imbere yo kubaka ku mwonga batugira gusiga imetero itanu mirongo itanu imbere yo kubaka
Etan ari muri Zambia ati abarenza amategeko bose guhanwa ariko hakabingingo zerekeza izitekanwa gufatwa
nimba ari ingingo ziba zafashwe izo ngingo zategerezwa kubahirizwa hanyuma zigakurikizwa hisunzwe n'amategeko kandi atani kindi kintu cisunzwe ngo harabwe mukuru na mutoyi ingingo zifate batoyi bonyene ahubwo bugitegeko rikwiye gufata uwariwe wese hatarabwe nti uyu ajejwe ibi uyu akora ibi rero ugiye kuraba ucumenga harimo abama baririmba bati demokrasi di pri fore tujuru na miyeri aho usanga umuntu afise igiti canke afise akazi gakomeye muri leta umenga niwe afise ijambo na cane cane mu gihugu rero ingingo bari bakwiye kuzubahiriza zigafata bose hatarabwe nkunzi hanyuma ikindi naco njora kuvuga kuri iki no kuvuga ko ugiye kuraba igihugu cacu burya caratse kandi n'ahantu hari amapurene na nyine ugiye guhera hariya za Gatumba kwinjiza Nyanzarake rero ugiye kuraba ibibanza biba bike cyane rero nashaka kubaza none hari icyo leta yobihaye irategura cy'ahantu ho gushira abo bandi bantu bazoba bakuwe muri ayo maparcele yabo hari icyo leta yateguye hari imizibukiro yateguye leta ishobora kuzohaba abantu bimeze gute kuko nimba leta yateguye iyi ntumbero leta yategerezwa kubishyira mu ngiro hanyuma imizibukiro igatangwa abantu bagahabwa ahandi hantu bategerezwa kunguruza ibyabo kimeze gute
Goliat ari muri Tanzania aribaza nimba abazokugwa aho bari basanzwe baba ko bazoshumbushwa
Mwanya umwe ndabona womenga bakoba kugira ishaka yo kugira neza ibyo nonywe kumbure n'ubutegetsi ahahura cyangwa ari buhari kuko ndazi neza ko ubutegetsi bwahora kuri petro nkunzi tanazi ko aho hantu ariko aravuga niho hubatswe cyane kuko abenshi baba mavuye mu ishyamba cyangwa rwose bakora nuko basubira mu mapasire y'abantu nibo bashinze ubu barasanga ku makomeye bagenda barashaka kwitanganyika ndetse abenshi mu barimwo na abasivisi babo nyine agiye bahagira bahubaka ko barafite amafaranga basohora igihugu bakaba nka binezereza. Hanyuma je rero nk'ugwaruka icyo nagomba gushikiriza kuri ibi bikorwa biri kurwana ibitsi bacu. Mara aravuga ibi avutse ko bagomba bakureho bose bubatse inkingira z'ikiyaga kandi nibo babahabahaye kandi banashima n'amafaranga batanga benshi yinjira muri leta ko guhombya abanyagihugu. Bega ikini no saba bega barabateguye none ko bagomba bakureho bakaba baramaze kubaka kandi barakoresheje uburyo bwinshi ko muri bimwe bituma abantu bahomba no kudumaguza abantu birabahombya. Barategura imizukiro bazubaha ikintu kizobafasha kubona aho hantu usanga hamwe hariho imiryango ibamo biyumviriye gute abo bantu nabo basanzwe bahaba bazuce babaho gute. Nibaze ko ibyo bakora byose babikora mu kubikora kuri ko kintu neza ubu kuri nose tugeze ko nuko ushiramwo na nyine ikintu ubwa mbere ukamwereka inabi iriho muri icyo gikorwa yakoze igome rimwe nimwe turabona ko hariho ingorane bivanye n'uko amaze icyo gusanga karuzura abantu bagatwagwa cyangwa imyuzure ikaba myinshi. Ariko ni byiza ko bazobareka abantu bakabereka ati ibi bintu ni bibi uku ibi n'ibindi.
Dali ari mu Burundi ati iby'umushikiranganji Gidurema yashikirije ni byiza, hasigaye kuraba ko azobishyira mu ngiro.
Ku bwanje ndashima imvugo y'umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Dr. Gidurema kuba yaravuze ajya amajambo n'amajambo twese nk'abarundi, twese nk'ugwaruka, twese nk'abantu bifuza yuko igihugu cacu gitera imbere kandi gikira, n'amajambo twakiriye neza, n'amajambo umwe wese ashobora kwakira neza ku buryo iyo hageze abantu bakora ibintu binyuranye n'amategeko bitwaje ingufu zabo, bitwaje ibikenye, bitwaje ibiti bafise ndetse n'uko bafatwa mu gihugu bagiye kuja habona. Ariko kandi dufite amakenga adasanzwe, mbega ubwo umushikiranganji ibyo yavuze azobishobora, ibizora arabibaye nka kwa kundi umukuru w'igihugu yavuga neza abantu bose bagiye mu mirimo y'igihugu ko batinza gushira habona ubutunzi bwabo bafise imbere y'uko batangura imirimo. Ariko twararindiriye amaso yaheze mu nzira, nyuma yagiye kwihinguza ibindi kandi yari yabivuze. Rero nibi dusa makinga yuko bishobora kuzoherera mu majambo gusa, murumva yuko nawe niyivuge yuko ariho amaminasi yatanguye kuba ashobora kumenaswa nawe bigaherera mu nzira nkuko yabivuze. Rero turasaba leta y'u Burundi, turasaba ababijejwe, turasaba inzego zose zibijejwe yuko iki kintu umushikiranganji ajeje ibidukikije uburimyi n'ubworozi yavuze ku cyoja habona kugira ngo abarundi n'amakungu bamenye neza abantu bake cyane mu gihugu batwaye cyane se bihagira ubutunzi bw'abarundi, ubutunzi bw'abenegihugu kandi barakwiye kubusabikanya bose.
Uwo yari Dali ari mu Burundi amwomenya ko amategeko yo gukingira ibidukikije arahasanzwe aterekana ingene uwononye ibidukikije ariha cyo kimwe n'uruhara inzego zogira muri ico gikorwa cyo kubahiriza ibidukikije. Iyo ntego y'itegeko nshasha y'ibidukikije ikabije gukosora utunenge twahura muri hasanzwe nk'uko umushikiranganji w'ibidukikije yabishikirije mu nama nshingamateka. Ikiganiro ndafise ijambo aniho kigarukiye ugwaruka hanini gwashimye ibyameshejwe ko bigiye gukogwa mu ntumbero yo gukingira ibidukikije, ariko berekana amakenga bafise ku bijyanye n'ingene iby'umushikiranganji yashikirije bizoja mu ngiro. Turashimiye abo twari kumwe mu kiganiro, namwe mwese baduteze amatwi naho ubutaha.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.